radio y'Ijwi ry'Amerika. Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 33.41. Igitondo cyiza kuri mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Venuste Nshimyimana. Israel yarayitangaje ku mugaragaro intambara n'urugamba kuri Hamas. Israel zigiye gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo zisenye ingufu zose za Hamas. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu hagati aho Amerika yemeye ko igiye koherereza Israel ibikoresho bya gisirikare. Byashobotse gute kugira ngo Hamas ishobore kwinjira muri Israel?
Kuba leta nangwa se guverinoma ya Netanyahu yari yarashyize imbere cyane cyane ikita ku bibazo by'imbere mu gihugu, noneho ikibagiza ko ku ruhande aho muri Gaza hari umutwe wa Hamas ushobora kuba wakora nk'ibyo twabonye wakoze. Iyo ni imwe mu mpamvu yatumye biriya bitero bishoboka.
Professeur Omar Khalfan, impuguke muri politiki n'umutekano mpuzamahanga, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Abanyayisirayeli 600 n'abanyapalestine 413 baguye mu bitero byagabwe n'umutwe wa Hamas ku migi itandukanye no mu bitero by'indege by'igisirikare cya Israel mu ntara ya Gaza. N'abarenga 2,000 byakomeretse kuri buri ruhande. Abasirikare bagera ku 100 ba Israel n'abasivile bajyanywe bunyago n'abarwanyi ba Hamas. Abarwanyi ba Hamas binjiye mu migi itandukanye kuri wa gatandatu, barasa ibisasu bya rokete bigera ku 5,000 bari mu ntara ya Gaza. Bisha abasirikare 100 b'abanya Israel n'abasivile abandi bafatwaho ingwate. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko ingabo z'igihugu cye zigiye guhashya abarwanyi ba Hamas. Israel zigiye gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo zisenye ingufu zose za Hamas. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko Washington ishyigikiye byimazeyo Israel. Ati igihe nahamagaraga Minisitiri w'Intebe Netanyahu muri iki gitondo, namubwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'abaturage ba Israel nyuma y'ibitero by'iterabwoba. Israel ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurinda abaturage bayo, nta kindi ibitero by'iterabwoba nta shingiro bifite. Amerika yatangaje kandi ko igiye koherereza Israel imfashanyo ya gisirikare no kongera umubare w'abasirikare bayo bari muri ako karere. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yamaganye ibitero bya Hamas, avuga ko yababajwe n'uko abasivili babiguyemo abandi bagafatwaho ingwate. Yasabye ko barekurwa kandi hagakoreshwa inzira za diplomasi kugira ngo ikibazo kirangire. Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yateranye kuri iki cyumweru kugira ngo isuzume uko ibintu byifashe. Muri Afghanistan abantu barenga 2,000 bishwe na nyamutigita yakomerekeje abandi barenga 900. Yari ku gipimo cya 6.3 ku gipimo mpuzamahanga cya Richter. Uduce twinshi two muri Afghanistan nta mihanda, ibyo bikabangamira cyane ibikorwa by'ubutabazi. Mu mwaka ushize nyamutigita yishe abantu 1,000 mu burasirazuba bwa Afghanistan, ikomeretsa abandi amajana. Muri Liberia, President George Weah azatangira kuyobora igihugu ku nshuro ya kabiri mu matora azaba kuri uyu wa kabiri. Amatora azarangwa n'icyo abaturage batekereza ku mahoro n'amajyambere. George Weah wahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru ku rwego mpuzamahanga azaba ahanganye n'abakandida 19 barimo uwahoze ari Vice President Joseph Boakai. Nihabura ugira ubwiganze bw'amajwi ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa 11 hazaba indi nshuro y'amatora. Ibiro by'itora bizafungura imiryango kuva 2 za mu gitondo kugeza 12 za nimugoroba. Hazatorwa abadepite n'abasenateri. mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mugiye no kuri Y3 akadomo radio TV akadomo ko mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram na YouTube ndetse na Twitter muradusanga kuri @ZVUA radio yacu. Duhere ku makuru mu burasirazuba ubwo hagati Israeli yarayitangaje ku mugaragaro intambara n'urugamba kuri Hamas ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu Diane nini nahazwe.
Leta ya Israeli ivugiye ku mugaragaro ko yinjiye mu ntambara n'umurwi wa Hamas muri Palestina inyuma y'inama yihuta y'abagize leta yabaye ejo kwa Mungu. Muri iyo nama umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko Israel izokwihora bikomeye. Leta ya Israel ariko aha ntitomora umukenyuro igiye gufata muco yita kwihora no kwivuna umwasi ikoresheje ingufu zayo zose mu guhasha. Netanyahu yavuze ko ari intambara izofata umwanya munini kandi urugamba ruzoba rukomeye. Umwe mu bajeneral ba Israel nawe ari mu bakomeye muri ico gihugu yavuze ko umurwi wa Hamas wiguruye ko ico yise amarembo y'umuriro. Ibitigiri by'abariko baragwa mu ntambara ya Hamas na Israel vyongera ku munsi ku munsi. Kuva kuwa gatandatu amaze kumenyekana ko baguye mu ntambara ya Israel na Hamas ku ruhande rwa Israel barenga 600 muri bo harimwo abasirikare baba 50. Abakomeretse muri Israel bamaze kumenyekana barenga 1,500. Ku ruhande rwa Gaza abahitanywe n'intambara barenze 300 abakomeretse nabo bakaba baba 2,000. Umutegetsi wa Israel yavuze ko igisirikare kimaze kwica abarwanyi ba Hamas bagera ku 400 kigafata barenga 200. Hamas nayo yoba yafashe abakenyezi n'abana ba Israel bataramenyekana igitigiri ishobora kuzokwifashisha kugira ibohoza abarwanyi bayo. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yabwiye televiziyo y'abanyamerika CNN ko ari abanyamerika bashobora kuba bari mu bahitanywe n'intambara ya Hamas na Israel.
Diane, hagati aho Amerika yemeye ko igiye koherereza Israeli ibikoresho bya gisirikare.
Itangazo ryasohowe n'ibiro vya president wa Amerika White House ivuga ko ejo kwa Mungu Amerika ariho yatangura kurungikira Israel ibikoresho vya gisirikare bitandukanye. Muri iryo tangazo ibiro vya president wa Amerika bivuga kandi ko Amerika yategetse ko ingabo zayo zigwanira mu kirere no mu mazi zegera bukebuke imicungararo y'akarere Israel iherereyemwo. Ibiro vya president wa Amerika bikavuga ko ejo kwa Mungu president Joe Biden yavuganye kuri telefone n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu amubwira ko hambavu y'ibikoresho Amerika yarayirungitse hari n'ibindi vuba izorungika muri ico gihugu. Amerika iti kwihutisha kurungika ibikoresho ni kimenyeso cy'uko turi ku ruhande rw'inshuti yacu magara yatewe na Hamas itavyiteguriye. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP rivuga ko naho abanyepolitike benshi muri Amerika bashigikiye ko Amerika ifasha gose Israel mu ntambara yinjiyemo na Hamas, hari ibikorwa bishobora kugorana kwihutisha bivanye n'ikomborwa ry'umukuru n'amashingamateka ryabaye mu ndwi iheze. Umushikiranganji ajeje imigenderanire Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken mu kiganiro na televiziyo y'Abanyamerika CNN yibukije ko mu 2018 Amerika sinyiraniye amasezerano na Israel yatomora ko izo zirayiha imfashanyo za gisirikare zifise agaciro ka miliyaridi za baba zine ku mwaka ku mwaka.
Abategetsi barimo abo ku mugabane wa Afurika bakomeje kugira icyo bavuga ku ntambara hagati ya Hamas na Israel. Diane nini nahazwe.
Duhereye ku ruhande rwa Israel, umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu agira ati turi mu ntambara kandi n'urugamba rushobora kumara umwanya muremure ariko tubwirizwa kwihora. Mu itangazo president wa Amerika Joe Biden yasomeye ari ku ngoro yiwe White House ku munsi wa gatandatu yavuze ko ari ngombwa ko Amerika ishigikira Israel agira ati Amerika iri ku ruhande rwa Israel. Ntituzokwigera duhengeshanya gushigikira ico gihugu. Ku mugabane wa Afrika, umuryango w'ubumwe bwa Afrika uvuga ko intambara yadutse hagati ya Hamas na Israel ari ingaruka y'ico yise kwima uburenganzira bw'ibanze abanyagihugu ba Palestina, cane cane uburenganzira bwo kwigenga nk'igihugu. Umwe bwa Afrika bwasavye impande zose kuja ku meza y'ibiganiro. Muri Uganda, president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni nawe ati intambara yongeye kwaduka hagati ya Israel na Palestina irababaje. kwera ikimpande zose zitokwicara ngo ziyage. Icambere cyo gutera ivyatsi ni ibitero biriko bigabwa ku nzira karengane z'abasivili. Kenya nayo itera ivyatsi abarusomborokeje. Ni mu gihe Afrika y'Epfo ivuga ko irajushinga n'intambara iri hagati ya Hamas na Israel, ikongera igasaba ibiganiro vy'amahoro hagati impande zishamiranye. Ku yindi migabane, Iran ibicishije ku muhanuzi w'umutegetsi mukuru wayo Ayatollah Ali Khamenei, yavuze ko yishimiye ibitero Hamas iri kwigaba muri Israel, agira ati: "Turashigikiye ibi bikorwa. Tuzokwama turi ku ruhande rwa Hamas kugera Palestina na Yerusalemu bibohojwe." Ku ruhande rwa Arabia Saudite, ubwami bw'ico gihugu bwasavye impande zose gushira ibigwanisho hasi, abasivile bagakingigwa. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Arabia Saudite n'ayandi makungu yavuze ko ino ntambara hari ingaruka y'ico yise kwa kurenganzira abanyagihugu ba Palestina bimaze igihe kirekire. Brazil nayo igihugu arico kiriko gitwara kanama ka ONU kajeje umutekano muri kino gihe cateye ivyatsi ibitero vya Hamas muri Israel. Ejo kwa Mungu, ico gihugu cahamagaje akanama kihuta ka ONU mu vy'umutekano kuri ino ntambara. Ushikiranganje bujeje imigenderanire y'Uburusiya n'andi makungu nabwo bwasavye impande zose gushira ibigwanisho hasi, bwongera buhamagarira makungu gufasha kugira ngo habe ibiganiro vy'amahoro hagati ya Palestina na Israel. Ukraine ihanganye n'Uburusiya mu yindi ntambara, nayo yateye ivyatsi ibitero vya Hamas, yongera ivuga ko Israel ifise uburenganzira bwo kwigwana ko. Ishamwe mpuzamakungu ONU ribicishije ku munyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres ryasabye ko haba ibiganiro vy'amahoro bihuza impande zose zishamiranye. Ni mu gihe umuryango umwe bwa Buraya nawo ubicishije ku munyamabanga mukuru wayo wateye ivyatsi ico wise ibitero vy'iterabwoba vya Hamas. Umunyamabanga mukuru umwe bwa Buraya yagize ati: "Ni iterabwoba ryagahomera bunwa. Israel irafise uburenganzira bwo kwigwana ko no kwigwanira." Ubumwe bwa Buraya muri rusangi bukaba bwatangaje ko buri ku ruhande rwa Israel.
Urakoze Diane. Nini na hazwe icyo gitero cya Hamas kuri Israel nicyo cya mbere gikomeye cyabe na kakageni kibaye mu myaka y'amakimbirane hagati ya Palestine na Israel, cyabaye gitunguranye. Professor Omar Kharfani ni mpuguke muri politiki n'umutekano mpuzamahanga, navuganye nawe mbaza kumubaza uko byashobotse kugira ngo Hamas ishobore kwinjira muri Israel.
Hari impamvu ebyiri mu masesengo turimo gukora. Impamvu ya mbere ni politiki imbere mu gihugu muri Israel, cyane cyane twarabonye ku mezi ashize habaye imyigaragambyo y'abadashaka ko ari amategeko Netanyahu yashyizeho yo gukumira nangwa se yo guca intege urukiko rw'ikirenga muri Israel mu gufata ibyemezo bimwe na bimwe. Aho ngaho rero byagaragaye ko icyo cyuho kuba leta nangwa se guverinoma ya Netanyahu yari yarashyize imbere cyane cyane ikita ku bibazo by'imbere mu gihugu, noneho ikibagiza ko ku ruhande aho muri Gaza hari umutwe wa Hamas ushobora kuba wakora nk'ibyo twabonye wakoze. Iyo ni imwe mu mpamvu yatumye biriya bitero bishoboka. Ikindi indi mpamvu ya kabiri inakomeye ni umutwe wa Hamas mu kugaragariza biriya bihugu by'Abarabu bimaze kugirana imishyirano mu rwego rwa diplomasi na Israel, ivuga iti rwose ibyo cyangwa se abanyepasiri muri rusange bavuga bati ibyo bihugu by'Abarabu bimaze gukorana imishyirano mu bya diplomasi bizatuma ikibazo cyacu nk'abanyepalestine kibagirana.
Kugeza amagingo ya ingabo za Israel zirakoresha indege, birashoboka se ko bazanagaba ibitero byo ku butaka, cyane cyane ko hari abasirikare n'abasivili bajyanywe bunyago?
Ngira ngo ibyo birashoboka, ariko icyo ni icyemezo guverinoma ya Netanyahu ishobora kuzafata bigoye, kubera ko byaragaragaye nko muri 2005 buriye mu rwego rwa gisirikare hari ibyemezo ufata ari ukavugutse se kujyayo biroroshye kuko Israel ifite ingufu za gisirikare yakoresha ikajyayo, ariko kuvayo niva yose imaze gukora ibyo bitero bizagenda gute? Aho nkega yuko ari naho bamwe mu basesenguzi bari kuvuga bati ni byiza kuba Israel akora ibitero byo mu kirere igafata n'izindi ngamba, ariko kuba yajyayo ikoresheje inzira y'ubutaka hari uburyo byazagorana, cyane cyane mu kufata ibyemezo kugira ngo baveyo. Ese byagenda gute? N'ibintu bigoranye cyane.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze yuko yifuza ko hakoreshwa inzira za diplomasi kugira ngo kiriya kibazo ukirangire. Izo nzira zirashoboka, zizakorwa gute, zizakorwa nande?
Diplomasi irashoboka. Irashoboka ni nayo numva nzira ya mbere yibanze ishobora kurangira kiriya kibazo cy'Abanyepalestine na Israel. Uburusiya bwamaze gutangaza yuko bushyigikiye iyo nzira ya diplomasi, bunahamagarira ibihugu byombi kuba rwose byagana iyo nzira ya diplomasi kugira ngo ibibazo biri hagati ya Israel na Palestine birangire. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden we yavuze ko yatangaje yuko ashyigikiye byimazeyo Israel ku buryo igomba guhashya umwanzi igashyurira mutwe wa Hamas. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Hanyuma urabona ko ibihugu byinshi koko bishyigikiye ko diplomasi ariyo yashyirwa imbere, ariko urabona iyo habaye ibitero nka biriya Israel uburyo ibigenza nyine nayo isubiza ibitero ku buryo budasanzwe, ari nabyo turimo kubona birimo kubungubu. Uburyo bwa diplomasi nanone urabona ibyo twakwita nka public opinion. Public opinion cyane cyane ku byerekeye umutwe wa Hamas mu bihugu by'Abarabu, urabona nko mu gihugu cya Iran, mu gihugu cya Turukiya, mu gihugu cya Lebanon, harimo abaturage barimo bakora imyigaragambyo ishyigikiye cyane umutwe wa Hamas. Noneho nko mu gihugu cya Egypt hari umupolisi wamaze kwica kurasa abanyezirayeli babiri bikoreraga ubukerarugendo. Urumva ko sentiment ni ukuvuga ngo hari ubundi buryo abanyezirayeli batangiye kugenda bagaragara mu bihugu by'Abarabu ku buryo urwango rurimo kwiyongera. Ikindi umuntu yavuga mu bijyanye n'uburyo kino kibazo kizakomeza ni ukuvuga ngo imishyirano hagati ya Israeli na bimwe mu bihugu by'Abarabu yenda byanatekerezaga ko imibano mu gihe diplomasi ishoboka cyane cyane bizagenda bisa nk'aho bicika intege, ni ukuvuga ngo ibihugu bitari byakagirana imishyirano mu gihe diplomasi byatekerezaga kuzagirana imishyirano mu gihe diplomasi na Israeli kuri kubera ibi byabaye bino bitero Hamas yakoze n'ibitero Israeli nayo yashubije. Ibyo bizaba impamvu ikomeye y'uburyo ibyo bihugu by'Abarabu byifuza ko byagirana imibano mu gihe diplomasi na Israeli bizabigendamo biguru ntege ku buryo urumva ibintu birimo kugenda bisubira.
Professor Omar Harfan, impuguke muri politiki n'umutekano mpuzamahanga, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze kuba
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Imirwano irakomeje mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 n'imitwe ya Wazalendo. Imirwano iravugwa mu gace ka Kirorirwe na Kicwa ku birometero 200 uvuye mu mujyi muto wa Kicanga. Uyu mujyi wa Kicanga wari bigaruriwe n'abarwanyi ba Wazalendo kwa gatanu M23 iwufata kwa gatandatu ku gicamunsi. Abaturage benshi barahunze berekeza hitwa Kabate, hari ingabo z'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika EAC, abandi bagana mu mujyi wa Sake. Abanyekongo bagera kuri 300 bahungiye mu Rwanda bahunga iyo mirwano hagati ya M23 na Wazalendo bakiriwe mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira iri mu karere ka Rubavu. Inkuru ya Gloria Twishime.
Izi munsi z'abakongomani ziraturuka mu duce twa Kirorirwe, Kicanga, Nturo n'ahandi. Ijwi rya Amerika yaganiriye na zimwe mu mpunzi ziturutse mu duce dutandukanye mu nkambi ya Nkamira. Beri niki nakibaye ni umukecuru w'imyaka 73 wahunganye n'abuzukuru be babiri ava mu gace kitwa Nturo.
Ubwo rero barabwira bati ni umukecuru niwucumbikira MVP. Ubwo baragaruka basanga ntihari barantwikira utwahunze.
Uganiriye na Nakibaye biri niki byumvikana ko yari umutunzi, gusa kuri ubu ibyo birimo inka byasahuwe n'abarwanyi, agiraho yumva nta kindi akeneye kurokora uretse ubuzima bwe.
Nta n'isahane nazanye kubera aho twuriraga imodoka hari kure, nta kiyungu nazanye, nta sahane nazanye, nta n'ikiyiko, nta n'amatara nazanye, tubereye aho dutya.
Barinda Mbagazi ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 65 wahunze ava mu gace ko mu Bihambwe hafi ya teritwari ya Masisi. Nawe yadusangisha inzira y'umusaraba yanyuzemo yatumye kugeza ubu yisanga ari impunzi hanze y'igihugu cye.
Twavuye mu Bihambwe duhunze Nyatura, duhunga n'abazerendu, duhunga abana ba Mayimayi, duhinguka Ikibumba, tuza nta kintu tuzanye, twaje gutyo gusa duhunze amasasu batwirukankaho.
Nubwo uyu mugabo afite umuryango w'abana 7 n'umugore, ava ko batataniye mu nzira kubera guhunga, kugeza ubu ntazi aho baherereye.
Kugeza n'ubu ngubu turi hano muri kamera k'impunzi, zitagira icyo zizana, zitagira abana, zitagira abagore, kandi twari tubafite, ubwo turaho dutyo. Kidutegereje ni ugufashwa gusa, kandi twari dufite ibyacu, nta kintu na kinyinya n'abashije guhungana. Ubwo abana bahunze ukwabo n'umugore, nanjye mpunga ukwanjye gutyo. Ubu ntabwo ndamenye ngo barembereke, kuko ntabwo nta telefone bafite, nanjye ntabwo mfite nimero zabo ngo nimara mbashe kubahamagara ngo menye ngo bari hehe.
Izi mpunzi zose zirahuriza ku kuba zishinjwa ko zifatanye n'umutwe w'abarwanya wa 2023, ari nayo ntandaro yo guhigwa bukware no gusahurwa.
Abaturage bakubona rero muri MV wabo umugore wabo umwana ugafatwa nka MV2, biba bigatuma natwe duhunga aho turi, ugasanga bakaba bafashe bakabagirira nabi, abandi bakabica, kuva wanyura mu nzira ukagaragara ni ikibazo.
Ariko birenzeho ibyo bita uvuga ngo umututsi, icyo kibazo kandi njye mama na papa n'abavuga muri Congo, nanjye ntihumvuka ni umukongomani njyewe.
Urebye mu maso y'izi mpunzi ubona ko nta cyizere cy'ubuzima bafite. Abenshi muri bo uretse gusiga ibyabo bagiye babura imiryango, inshuti n'abavandimwe. Icyakora umuyobozi w'inkambi y'agateganyo ya Nkamira, David Rwanyonga, mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yatubwiye ko Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse MINEMA ifatanya n'imiryango mpuzamahanga mu kugarura ubuzima kuri izi mpunzi.
Tuba twiteguye kubaha ubutabazi n'ubufasha bw'ibanze, duhereye kubafasha kuva ku mupaka binjiriyeho bijyanye na transport, tukabageza mu nkambi. Bagera mu nkambi basanga twabiteguye, tubaha amafunguro y'ibanze, abaganga biteguye, uwabarwaye bakamuvura, udashoboye no gukira burundu akoherezwa ku bitaro byisumbuyeho.
Mu bahungira mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira na none barimo abana bato baza nta babyeyi bafite, ku buryo kubitaho biba bigoye. Rwanyonga David yatubwiye uko bahanganye n'icyo kibazo.
Tubitaho, dufite umufatanyabikorwa ubashinzwe, ariko mu buryo bwo kubitaho nuko tubashakira ababyeyi bo kubitaho mu gihe turindiriye ko ababyeyi babo nabo bazaza. Ababyeyi rero bakabafata nk'abana babo, natwe nk'ubuyobozi bw'inkambi tukagakurikirana, tukamenya uko baraye n'uko biriwe, tubaha ubufasha bw'ibanze. Navuga ko tubitaho kurusha n'umuryango.
Minisiteri y'ubutabazi bwihuse MINEMA yatangarije ko muri inkambi ya Nkamira hamaze guhungiramo abagera kuri 256, kugeza ubu inkambi y'agateganyo ya Nkamira icumbikiye abagera ku 600,800, barimo abagore barenga 1,800, abagabo bagera ku 400, n'abana barenga 300, ari nabo benshi. Ijwi rya Amerika ntitwabashije kubarura ubwacu ngo tumenye ibyiciro abo bantu barimo. Icyakora inzego z'umutekano mu Rwanda ziherutse gutangaza ko zibangamiwe n'ikibazo cy'uko abaturage basanzwe mu gihugu bivanga n'impunzi, ibishobora kubangamira ubufasha butangwa ku mpunzi by'umwihariko iziva mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Tugeze ku rubuga rw'imikino mu Rwanda, ikipe ya Musanze FC iracyari ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, nubwo yatsinzwe umukino wayo w'ikirarane. Jean Claude Munyandinda.
Mu mpira maguru, mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda habaye imikino y'ibirarane muri shampiyona y'icyiciro cya mbere. Kwa gatanu kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo, ikipe ya APR FC yatsinze Musanze FC ibitego 2-1. Ejo bundi kwa gatandatu, ikipe ya Marine FC yanganyije na Lyon Sport ibitego 2-2. Uyu mukino wabereye kuri stade Umuganda i Rubavu. Ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira maguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino, ikipe ikiri ku isonga ni Musanze FC ifite amanota 10. Ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na APR FC nayo ifite amanota 10. Amagaju FC ni ya gatatu atatu na manoti chenda. Kumwanya wakane tulahasanga Kiyovu Sport ifite amanota 8, Gasogi United ni ya 5 na manota 7. Kumwanya gatandatu tulahasanga makipe 6, ariyo Bugesera FC, Rayon Sport, Marine FC, Sunrise, Etoile de l'Est na Mukura Victory Sport. Aya makipe yose uko ari 6 afite amanota 6. Kumwanya wa 12 hari AS Kigali ifite amanota 5. Kumwanya wa 13 hari makipe 3, ariyo Police FC, Gorilla FC na Etincelles FC, yose akagira amanota 4. Ikipe ya 16 ano ya nyuma ni Muhazi United ifite amanota 3. Tunyaruke mu mukino w'intoke basketball. Nyuma yuko umwaka w'imikino urangiye, ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda burishimira uko amarushanwa yagenze muri rusange. Umuyobozi ushinzwe bikorwa muri Ferwaba, Fiona Cynthia Ishimwe, asobanura ko muri shampiyona itaha icyiciro cya mbere cy'amakipe y'abagabo kizaba kirimo amakipe 10 gusa. Yongeraho ko bazashyigikira ikipe ya APR Basketball Club izahagararira u Rwanda mu irushanwa rya Basketball Africa League.
Nuko dushaka ko icyiciro cya mbere kisigayemo amakipe 10 afite baraga yo kuba barukina shampiyona neza nta ngorane nyinshi zirimo, kandi bakagufasha ikiciro cya kabiri kukiramfura kugira ngo imikino yabo ikomeze yitabirwe kandi hagaragaramo na kompetisiyo ihagije. Nk'uko bisanzwe ikipe igiye guhagararira u Rwanda muri bare ikorana na federasiyo tugafashanya mu bishoboka byose, rero na kuba twarakoranye na Patriote tugakorana na Rege n'ubu na APR nayo tuzakorana neza kugira ngo turebe yuko babyitwaramo neza muri ya rushanwa.
Amakipe ya APR Basketball Club niyo yegukanye ibikombe bya shampiyona mu bagabo no mu bagore. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mu Burundi, Kwizera Rodrigue na Nintije Odile nibo batahukanye umwanya wa mbere w'ihiganwa rya cross country ryateguwe n'ishyirahamwe ryo kunanura imitsi mu Burundi, Desiratu Ngimana.
Iryo higanwa ryabereye mu mabarabara ya Bujumbura risozererwa mu ikambi y'igisirikare y'abakoroka mu ndege. Abanonotsi baba abakobwa cyangwa abahungu bahiganwa ku kirere cy'ibirometero 10. Mu bigeme ikibazo cya mbere cyafashwe na Nintije Odile akoresheje iminota 40 amasegonda 3:81, akurikirwa na Niyonsaba Anita. Ikibazo cya gatatu cyatahukanywe na Bonimana Dansira. Nintije Odile yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyo ntsinzi ayikesha ibikorwa akabizera ko mu mahiganwa yimirije azomufasha gutera intambwe aje imbere.
Tukiyumva yuko bariko baritegura twagerageje gukora amatrenema natwe akwiye, hama nyene Imana cyadufasha nyene turatronga ikibanza cyiza. Ntitwari tuziteze cyane kuko utanguye kompetisiyo ntumenye ingene ihera. Umugabo utanguye kompetisiyo warakoze imyimenyerezo urashobora guheza neza.
Mu gisata cy'abagabo naho ikibanza cya mbere cyatahukanye na Kwizera Rodrigue akoresheje iminota 32 amasegonda 9:27. Uwo munonotsi akunzwe guserukira ubundi mahiganwa mpuzamakungu asaba igihugu kubashyigikira mu myiteguro barimwo.
Abantu saba n'igihugu cyacu na amafederasiyo babandanye badushyigikira kuko ubu unye turi ko twegereza amakompetisiyo akomeye na Jeux Olympiques iziga kubera Paris. Tukaba dusaba yuko za ministere igihugu cyo dushigikira nka kujya gishigikira football kuko kugira witabire Jeux Olympiques ni ikintu gikomeye cyane. Turizera yuko badushigikiye abarundi twoshobora kuronka na medali.
Didone Kwizera yabaye umunonotsi rurangiranwa akabarongoye ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi amenyesha ko iryo higanwa ryamweretse ko kazoza ari keza. Amenyesha ko amahiganwa agiye kuba menshi kugira abafise impano bose bagaragare.
Ibidushimishije cyane si ibyo gusa yuko ngo ihiganwa ryabaye nuko twabonye hariho abana batoya bazoduserukira. Urazi mu mwaka uza hazoba les Jeux Olympiques za Paris. Abazogira Jeux Olympiques za Paris murabazi bose bari buraya harimo n'uyu mwabonye yatsinze uyu munsi. Reka n'ugiye wa kabiri arashobora kuzoduserukira muri Jeux Olympiques zizobera Paris. Turafise icyizero kubera ubunye duheruka no kuronka n'uburyo tutari dusanzwe dufise bwo kuzogira amahiganwa menshi mu ntara hamwe no mu marejion. Kwebwe tubona yuko icyizere ari cyiza kuri atletisme.
Iryo higanwa ryahuje abigeme 41 n'abagabo 101 ntibatanze birorera kuko abababoneye izuba nka Charles Nkazamyampi, Venus Teniyongabo na Francine Niyonsaba bari baje kwirabira uko abo banonotsi bitwara. Wa mbere yahembwe umuriyoni w'amafaranga y'amarundi, wa kabiri 75,000, wa gatatu aronye 5,000. Mu mupira w'amaguru naho kuri no w'Imana niho hasozerwa umunsi w'8 mu ihiganwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru. Olympic Star yatsinze Tel Aviv itsindo 5-1, Message Ngozi itsinda Moso Sugar 4-2, Aigle Noir yatsinze Kayanza United 2-0, navyo kandi Bumamuru yatsinze Rukinzo, Interstar yatsinze Magara Young Boys 4-1, nayo Flambeau du Centre itsinda Amasipiri itsindo 3-2, Vitaro yatsinze Top Junior bitsindo 2-0, ikigumana ikibanza cya mbere ikaba itaratsindwa cyangwa ngo inganye muri iryo higanwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Warakoze Desire Hatungimana Jean-Claude Munyandinda kuri amakuru ya sport arangije kino kiganiro twari twabateguriye muri kino gitondo. Bashimiye kuba mutangira umunsi mwumva Ijwi rya Amerika ibagezaho amakuru y'impamo ibiganiro ku Ijwi rya Amerika mu zindi ndimi birakomeje mu Kinyarwanda n'Ikirundi. Twongere duhure isaa saba. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venustiano. Shimiye Imana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.